Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byayo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi n'abagitangura kutwumva ndetse na mu mwese mwateramanye n'ijwi rya Amerika mukibyuka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ni Orion Mitanga ishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro
iwanyu mu ntara
guhera saa 12, naho twabateguriye ikiganiro cy'umuziki. Turabararitse mwese. Dutangura ibiganiro byo kuri uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Se umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugiye kuyashikirizwa na jewe Oriane Tangishaka. Tuyahere muri Afrika, ukwigina bivanze n'imyirekano ivuye mu kababaro byaradutse muri Kenya nyuma yaho hatangarijwe ko Perezida Uhuru Kenyatta yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Imigumuko yaradutse ku mugoroba weje ku munsi wa gatanu mu bigwati bigizwe ahanini n'abashigikiye umukandida Raila Odinga. Amasasu yarumvikanye mu bice bigizwe hanini n'abantu nikora nko mu kigwati cha Kibera n'ahandi mu gisagara cha Nairobi kimwe no mu gisagara cha Kisumu. Ababibonye bavuga ko igipolisi cyarashe ivyuka bibaba mu maso mu kigwati kibamwo abanyagihugu bato bato ahitwa Madare. Abanyagihugu babibonye bavuga kandi ko za kajugujugu zagiye ziraca mu birere vyaho. Umukuru w'ibiro vy'amatora muri Kenya Wafula Chebukati yatangaje ko Uhuru Kenyatta yaronse amajwi angana n'ibice 54 n'ibice 47%, Raila Odinga aronka ibice 44 n'ibice 74%. Odinga yaronse amajwi imiliyoni 6,776,472 yonyene. Tukiri muri Afrika, muri Nigeria, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko abasirikare ba ONU bakoze abasirikare ba leta ya Nigeria bakoze ibikorwa bya gisirikare bitemeye aho bashwara mu nyubako za ONU bakazikoramwo ibikorwa bya gisirikare ibikorwa bya gisirikare murantunga. Ivyo izo nyubakwa zikaba ari inyubakwa zari zirimwo imfashanyo zo gutabara imbabare. Izo nyubakwa kandi ziri mu karere kagizwe n'umutekano muke mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Abategetsi ba ONU bavuga ko abasirikare b'igihugu cya Nigeria binjiye ku nguvu muri iyo kambi ya ONU mu gisagara cya Maiduguri aho abagwanyi ba Boko Haram batanguriye gukoreraho. Abo basirikare ba leta ya Nigeria bakaba bazindukiyeyo inyomvyi kuhasaka. Mu itangazo basohoye ejo ku munsi wa gatanu, igisirikare cya Nigeria cyaremeje ayo makuru kivuga ko hari mu bikorwa bya gisirikare byo kurondera abagwanyi ba Boko Haram, cyavuze ko atabo cyahabonye. Ivyo vyabaye inyuma yaho habaye urukurukuru rw'uko umukuru wa Boko Haram Sheku Abubakar yari yahungiye muri izo nyubakwa za ONU. Stéphane Dujarric, umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres, yavuze ko ONU yashikirije urwandiko kuri leta ya Nigeria guyamiriza icyo gikorwa. Avuga kandi ko bavuganye na leta ya Nigeria bagasanga harabaye ukwihenda kwavuye kuri iyo leta. Andi naho Perezida wa Amerika Donald Trump yarayamenyesheje ko yari afise umugambi wo kuganira ku telefone na mugenzi w'u Bushinwa Xi Jinping ku kibazo avuga ko gihambaye cyane cy'igihugu cya Korea yo mu buraruko. Yarongeye arasubiramwo igabisha yagize kuri iyo Korea yo mu buraruko ku gasomborotso babandanye bagira canke icyo ari cyo cyose bokora kuri leta zunze ubumwe za Amerika. Trump yavuze ati hogira ikiba ku izinga rya Guam, Korea yo mu buraruko yoshikirwa n'ibibazo bikomeye cyane. Aho ni mu gihe leta ya Korea yo mu buraruko yagabishije ko igiye gutera amamisile ku nyanja ya Pacifique irimwo amakambi akomeye ya leta zunze ubumwe za Amerika. Ari mu kibanza bakiniramwo umukino wa golf muri leta ya New Jersey, Trump yongeye ko avuga ko Amerika iri kiriyumvira kongereza ibindi bihano bikomeye cyane ku gihugu cya Korea yo mu buraruko. Andi naho umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika kandi Donald Trump avuga ko hariho icyumviro cyo gukoresha ingufu za gisirikare mu bibazo biri mu gihugu cya Venezuela aho ni mu gihe avuga ko muri icyo gihugu arakajagari ibyo bibaye ivyo yabibye bamenyesha makuru aho yari mu kibanza cyo gukiniramo kandi aho nyene muri New Jersey mu ntara ya America muri leta ya New Jersey Trump yavuze ko ingufu za gisirikare zitazoshigwa ku ruhande yongera ko avuga ko abantu muri Venezuela bagiramiwe kandi bariko barahasiga ubuzima naho biroko ku mugoroba weje ku munsi wa gatanu umushikiranganji wa Venezuela Vladimir Padrino yarishuye iyo mvugo ya Trump kuri televiziyo y'igihugu avuga ati izo mvugo ni imvugo z'ubusazi Trump yavuze ko afise abasirikare ku isi yose mu bibanza bitandukanye bitari vya kure avuga ati na Venezuela ntiri kure ayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Oyan Tsangishaka tubibutse ko mushobora kuronka ayandi makuru ya radijwe rya Amerika kuri site yacu ya internet adresse yacu ni wezitatu@radioyacu.voa.com kuri Twitter no kuri Facebook naho nyene niho turi mushobora kuronka makuru yacu adresse yacu ni VOA radio yacu tubibutse kandi ko mushobora no kutwandikira email mukoresheje adresse yacu kutwandikira ivyumviro n'ibibazo ni radio yacu voa@murantunga adresse yacu kuri email ni radioyacu@voanews.com mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka Nimwe mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi ijwi rya Amerika risaniranira i Washington DC muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara
Ndabaramukije nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risaniranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nonge ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kiremeshereje muri studio ya 18 nkuko vyama kirongowe na Jordan Ntinahazo
wikoreye nk'amateke ubahereza nk'amateke 5 ari bigori ubahereza nk'ibigori 3 ari ubududu ubahereza ubududu 3 ivyo byose barabigusaba kuko bavuga ati ubibuze utanga amafaranga igitokura hanyura kabahereza ihando ryose kabahereza
Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu kambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo yidogera co kimena abagenzi biwe abajeje umutekano muri ico gihugu baburabuza mu kubasaba ibiturire iyo bagize utwo baronka two gushora kugira ngo bashobore kubaho iyo nkuru co kimena abapasoni bahungiye mu kambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda bemeza ko bariko baraharikwa ku bwinshi turazigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu
wanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze impunzi z'abarundi zahungiye mu kambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo n'abandi banyagihugu b'abakongomani baba muri iyo micungararo bahora bakorera ivyashara vyabo mu mihana yo muri territoire ya hitwa Fizi baridogera amafaranga y'igiturire agera ku majana 5 y'amakongomani basabwa n'abajeje umutekano muri utwo turere inkuru hirambuye n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo
Izi mpunzi z'abarundi kimwe n'abaturage b'abakongomani bavuga yuko binubira imisoro basoreshwa na bamwe mu bakora mu nzego z'umutekano zirimo abapolisi n'abasirikare baba bari mu kazi ko gucungira abaturage umutekano mu misozi ya Rusenda aho basoresha abagenzi n'abandi bacuruzi baba bajyanye ibicuruzwa byabo mu Rusenda cyangwa bivanye mu Rusenda babijyanye mu misozi miremire yo mu bibogobogo ibi bakaba bajya babikora buri wa gatatu na buri wa gatandatu aho haba urujya n'uruza rw'abaturage baba bavuye mu bice bitandukanye byo mu karere cy'imisozi miremire yo mu bibogobogo
twebwe tugiye gukorera imurenge turagenda tugashikaye tumaze gukora hari gihe tuvaye tutahemwe n'igihe tutari bwaheze akazi iyo tuje tuko turataha abapolisi bari ijya ruguru nyene bategereraho baratubaza ati nero mwebwe ko mutashe kandi mwari mwagiye gukorera aya mafaranga amutwaye ibihumbi n'ibindi byinshi ni kubera iki mushobora kugenda mutatanze ayinzira kuko usanga bakwatse 500 wakoreye ibihumbi 2 500 shikanya amafaranga 15 muhira
impunzi nayo yarivuye mu mwana wo kuri Nyagisozi yikoreye umuzigo w'amateke itashatse ko tuvuge izina ryayo ihamya yuko aba bapolisi baba bari mu misozi yo mu Rusenda bajya babasoresha amafaranga y'inzira 500 y'amakongomani
twamanutse bamwe bararengana ntacyo nta mahera babatse ariko tuhageze bake batwaka ngo nitusiga 500 batitwe ntayo dufise aho buri katugende mu isoko turaza kuyari hatugaruka ngo ya ngo tuvuze siga 500 hamarira mwe nda muhaya 500 ngo ningende ndirabwa nuwacu turi kumwe mureke tudiyene ngo nawe nari ha 500 cyari ha 500 ngo mugenda muvuga ngo NL ngo niyo igenda ngwibarihisha ngo amahera cyatura ngo nimugende iyo mu cyari cyo turamandanya turigiye
uretse aba bapolisi basoresha abacuruzi n'abagenzi amafaranga 500 y'amakongomani abasirikare nabo bari ku burinzi hafi y'umugezi wa Rusenda bagenda basoresha abacuruzi ibiribwa babikoreye abatabifite bagasabwa gutanga amafaranga y'itabi
bo barakubwira wikoreye nk'amateke ubahereza nk'amateke 5 ari bigori ubahereza nk'ibigori 3 ari ubududu ubahereza ubududu 3 ibyo byose barabigusaba kuko bavuga ati ubibuze utanga amafaranga igitoko urahanyura kabahereza ihando ryose kabahereza tubasaba yuko twe tugiye kurondera icyo twogera abona ko ubuzima bugoye mu nkambi tugashobora kugenda kurondera hijya kugira urabona ko bigoye igihe badupokeza katugora kugira ngo umwanya wo kuronka ibyo kujya biba byatebe tubasaba yuko tuborohereza mu nzira tukarengana nk'uko turabere igihugunyere twaje tukaza mu gihugu cya Kongo tukishara bakatworohereza tukajya kwihigira ibyo bintu atabyo kutwaka makori cyangwa ibiki tubakaduhereza amahoro tukaguma twirenganya nk'uko abandi natwe tutabafata ngo tubake makori bako bararengana
Shimimana Anne Marie hari cyo saba abapolisi n'abasirikare bahora basaba rubanda rugufi gusorera imizigo babikoreye
basaba kugira ngo badutunganirize umuntu ashobora yitwiriwe n'utwa bayakoreye ugarutse kandi ugacubahako urumva nk'ukunyagwa baba bakunyaza kandi uba warushe urabona kuva hariya n'imimanuka ukazuruha ukarindusha ikino urahwera ugahita ubagabaniza urumve ni ikibazo turabasaba ko bareka kuza baratwaka ibyo tushoye
umuyobozi wa societe civile muri groupe mabarara noro ari nayo inkambi yo mu Rusenda iherereyemo mu kubanya mutambirwa avuga yuko iki kibazo cy'abasirikare n'abapolisi bagenda basoresha abaturage mu misozi ya Rusenda bagiye bakivuga mu nama z'umutekano kano ariko kugeza ubu ntacyo barahindura abashinzwe umutekano mu Rusenda ku ruhande rwabo tibemezanywa n'abavuga yuko abasirikare basoresha ibiribwa ariko bemeza yuko harije abaturage babaha imyumbati cyangwa ibitoki ku bushake bwabo ndore ko ariko byari bisanzwe na mbere yuko aba basirikare baza gukorera mu Rusenda si mu nzira iva mu Rusenda ijya mu bihogobogo yonyine inzego zishinzwe umutekano zigenda zisoreshamo abaturage amafaranga ahubwo n'abasirikare baba bari gucunga umutekano mwibarabara riva mu Rusenda rya Uvira mu bice bya Ruhanga Kabimba Kopera bagenda nabo basoresha abagenzi bari ku mamoto amafaranga yo kugura amabuye itoroshi ibyo bita pile ya usalama inzego zishinzwe umutekano zikaba zarashize mu mayira atandukanye yo muri teritwari ya Fizi na Uvira abasirikare kugira ngo bagende bagwanya abajura bitwaje imbunda bahora bambura abagenzi n'abacuruzi Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda ho mu ntara kivu y'amajyepfo
urakoze Vedaste Ngabo tuvengaho mu Rusenda dukubitire gato mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza mu ikambi ya Mahama aho bukene buriko buratandukanya imiryango abashinga ntahe badaharitse binjira abapfaso nibifise abo bambitse impeta bagasigara bifumbereje Desire Hatunga Imana
guharika sagaseseshwa muri ikambi ya Mahama abagabo basigaye bata abo bavuye mu Burundi bubakanye bakinjirira abakiri bato canke abafisi ico birengeje uno mukenyezi amenyesha ko umugabo yamutaye akirongorera uwundi gushika naho basigaye musanga naho akorera bakamukubita kugira ntasubire gucisha mu kanwa izo ngorane afise
nkunga naje nizanye ibyo nyesanga umugabo batangwe guhunga bwa mbere maze gushika ino rero nabacanza n'uwundi mukore cyacu ngo mande jenyene ndasanga nyene baramwanje turi kumwe ngaho nibo twagiye tukumbana uburyo nabo banyihindutse emwe bandira hamwe ni woraba Burundi jenge nuko uroye yunze hamwe na mwene wabo basanga no muhira aho umukazi narose bakaza kumubitirayo
uno mukenyezi wewe umugabo yamutanye abana bane yinjirira umugore w'abana batatu ikimuteye umubabaro nuko iyo hageze gufata ibifungurwa uwo mugabo acaza akabimutera ko uwo mukenyezi akabura icaneresha abana
ewe urumva konge ne byifashe iyo ntetse utugarama aca dosehera ku bandi bagore utwo ntetse nkubu unyu tugarama mperuka gutega two kwezi goheze natoririye mu gahinga naratufashe ndatubiyitsa mvuga ati ntazoze nagiye no guhiga dukwikorosoma ahita duterura abana bamfire ko ninza chato hita turagwana ngo ntume ndamuha kwivyiwe kubera turi kumwe ku gifoto navuze kijengera mpege chef wa village atome atugaburire hanyuma hasigaye inzoja muri haseri kubivuga batume bagukure kushi uzurashira uwo mugore wawe je utwabana banje ndatumenye uko ngene ndatujera
ndabyumvise yaraguharitse
yego yaramutoya ariko ntabwo barishira hamwe agenda nyene bwa burayi
abaremesha kiyago bahimahama baremeza izo nkuru bakamenyesha ko benshi ibiva ku bagabo bakunda maronko bakinjirira abo babona bafise amikoro
kandi ko ndaraba nkamperereye nabo tubahanye nibaze bihari kenshi biva mu bukene biva mu bukene abagabo batihanganira ubukene ntibabumbwe n'ibyo bafise bakabona ko kumbura gihijya no hino ariho yoronka agasumba kandi niko ndayibona kukurikura raba abenshi batabagore babo kandi bakinjira n'abagore bafise n'abana basumba nabo basize mu rugo iwabo bavyaye bakaja kubana n'abagore bafise abana basumba nabi wabo mba nikibazo gikomeye
kibatwara kenshi n'igihe
nibaza yuko baja kurondera ico bataronka mu rugo kagasosi wandateka neza bivanye n'ubukene bwo mu rugo wiwe hajya reragiye agasanga hasumba muhira kubera wa mutima muke canke yangese asanzwe afise gatatu rugo gwiwe akinjirira ubundi mudamu usanga ari kibazo gikomeye cyane
abakenyezi babaremesha kiyago basaba ko hoba ibihano bikomeye kuri abo bagabo binjira abandi bagore basize ababo mu nzu akanasaba ko nabo bagore basambura izubatse nabo nyene buhanwa bikomeye
dusaba yuko nk'abategetsi bo bijamo no kuvuga uyo mudamu yagaragaye yuko atwa mugabo w'abandi agahanwa kuko abakenyezi ego abagabo baraduhohotera ko baraduta mu ngo bakabutana abana ibaze mugabo n'urya mudamu yagaragaye ko atwa mugabo w'abandi agahanwa agahanwa gahabwa ibihano ku buryo n'abandi bari nyuma babona yuko ari kibazo bose gutwara umugabo afise undi mugore nibemere namba y'ubundi yihunganye ni yihungana guma n'umuco agumana karanga arira abana mbere abaza atabaza naho yigumane wenyene njye nabazanya abana abagumana kuko birababaje cyane kubona nk'umugabo aturugo akinjira urundi rugo birababaje cyane nk'umuntu umuvyeyi nawe urumva nawe ko ari ibintu bibabaje cyane
ariko urumva ko nabakenyezi nkamwebwe mubifise mu ruhara
ibyo sindabihakana ndavyemera kuko uravye nk'abo bagabo ava mu rukaja mu rundi avuye mu rugo rw'umukenyezi n'abana biwe injye mu rugo rw'umugore n'abana b'undi mugabo urumva ko natutse uruhana cyo tumasaba yuko abajeje guhana bohana n'abakenyezi bagaragaye muri ibyo bintu byo gutwaragwa babandi ko nabone icaha kandi kibabaje
uwo muremesha kiyago yaganiriye n'ijwi rya Amerika aremeza ko ahashikana amaso ingo zishika 20 zasambutse kubera iyo ngeso yadutse muri iyo kambi ya Mahama Desiratunga Imana Mahama ijwi rya Amerika
Ijwi Amerika turabandanya rero ni gice cha kabiri cha kino kiganiro iwanyu mu ntara urabizi ko misi yose nkano mango cha tubatahiriza abanyu baba bari mu makambi canke abari hagati mu gihugu cy'u Burundi akarimbo duhereye ko rero no munsi ni amarangamutima Camico de Best amarangamutima twovuga ko ari nka twatugeso twiza ngirango turaza rero kugura imirongo kuri mwebwe muri hijya no hino mu gihugu cy'u Burundi abahungiye makambi atandukanye mahama mu gihugu cy'u Rwanda aho muri Kongo na mwebwe turaza kubibuka abari za Zambia ijo rya Amerika ririho kubera mwebwe kino kiganiro ni cyanyu. Jugi Amerika utkumviza wa mbele liku murongo mwiri weneza.
Mwiri.
Nikola, mwuri mugiugu chugwa nda majahe.
Mungarele Kanyagatari.
Mungarele Kanyagatari. Havu kwa makinga mungarele Kanyagatari ga Nikola.
Haa, nijisa, nijinigote.
Na kibadzu. Nuko Nikola, akandi kazina kawe ni gute?
Biririza Nicolas.
Mhm. Ugashaka kuno munsi tukuramukiriza abandega Nicolas.
Mpitaba vandimwe babo muri America.
Mhm.
Ha witwa Celeste.
Mhm.
Witwa Shima.
Mhm.
Nadine.
Mhm.
Nadia ni witwa na.
Mhm. Bose ukabipfurize kuno munsi.
Ndabishurize umunsi mwiza n'amahirwe masa mu byo bakora.
Urakoze cyane gose Nicolas nawe ngaho onye mu gihugu cy'u Rwanda tukwifurize kugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Mm-hmm. Aka nimero ka WhatsApp yacu mushobora kudutera kwa kamo kugira ngo duce tubahakanya ko gutasha ni guteranya rimwe amajana abiri na kabiri. Amajana ane na mirongo ine na rimwe, mirongo icenda n'icenda, mirongo itatu na rimwe. Guteranya rimwe amajana abiri na kabiri, jana ane na mirongo ine na rimwe, mirongo icenda n'icenda, mirongo itatu na rimwe. Turafite na Duhayimana ku murongo. Duhayimana mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ego, akandi kazina ni gute ga Duhayimana?
Ni Aroni.
Aroni. Uhereye amajahe ga Aroni?
Ndi Mugasho mu ntara ya Muyinga.
Mugasho mu ntara ya Muringa. Aroni, kumenga uri kuvuga nka umenga umwanya ntumeze neza ngahe Muyinga?
Oya, ni byiza gusaka.
Eh?
Nazi ni kibunda, ni kibunda kihari izuba ntijya uka gose, ariko naho ndi harakanye kubera no munzu gose.
Ikibunda.
Ego hari yo kibunda, izuba ntijya uka gose nkiri kwiye ntirishyemeye nkuko twasobye kwa ari moti. Aboneka ko menge imvura yo bigomba kugwa, ariko nino nisi tukitwe kujwa wabiboneke.
Nivyo mucha mita ikibunda?
Yo izuba lirike ya ntazuba ya kajiki imvuru kabibona umenge igomba kugwa tubika ikibunda.
Aha, urumva rero imvugo ziratandukanye kuko nkabimurambya uvuze ikibunda baca bumva akabwa kakiri gatonya.
Ni hamwe bisandikira muri kisiguro nyinshi na twebwe nibyo turabizi ko akabwa kakiri gatoya, ariko niyo hamaze nkuko ndakubwiye tubyita ko harimo kibunda.
Eha, nuko rero Aroni ugashaka yuko no musito gutahiriza abande.
Hariho abagenzi banje bari Bujumbura, hariho abahungiye mu Rwanda. Bujumbura hariho Ndwaido Oscar, hariho Fiori, hariho Pascal, hariho Idi, hariho Abduli, hariho n'abandi bahungiye mu Rwanda nka Elia Gwasa, n'abandi nka yose kubona ba Ndere Imana, ba Andre ba singe bahungiye bambiye ko bari mu Buganda. Hariho n'ubundi ari muri Tanzania bita Simone.
Bose ugatripuriza ikiga Aroni?
bose ndabifurije iki giza n'ibihe byiza gusa ndabakumbuye sinzi nuko ntazi ko banyumva nibo bimva ko ndabakumbuye nyine bakara bakuno tubonana n'imba bazoza tugazoza tugatera inkuru nka kera
ngira ngo baraza kuronka ubutumwa hama bazogira ico bakubwiye kino kiganiro turashobora no kubahuza mu gihe muduhaye tuni meho twabo
mugaragize ku mondo ndere ndamukumbuye bose
urakoze cyane gose Aroni ngaho muyinga ugira umunsi mwiza Turafise kandi na Bernard. Bernard mwiriwe? Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza. Aho muri kujya Amerika?
Turakomeye dushima Imana.
Yego nanjye no turakundana imara nyine muri Lilongwe.
Uri Malawi Lilongwe. Eh ha. Bernard kandi kazina kawe ni gute?
Banyita Nzitunga Bernard.
Nzitunga Bernard uri tunze ngaho Lilongwe none.
Eh?
Uri tunze ngaho Lilongwe. Ni kuvuga ko biraza ivyo usanze uri mukora.
Gahoro gahoro nyene umuntu no gupfundikanya no zibuzima guhigerega no muri Afrika bugizima n'ahandi ari bumwe bose. Munyaje kwa tani ni chata mira nyine ariko mbona buzima muri Afrika rwo tari bumwe.
Havugwa ma
gutasha rero.
Ego nta kibazo muduge ku ijambo.
Ambaje gutasha abanyeshuri bose twabara twiga na kuri lise kirundo harimo nibidi Celeste. Ne nundi itwa Nizika Mashantare. Nundi itwa Consorace. Nundi itwa Abere. Aba naje nundi muhungu itwa Nimugaba Sirize aba imuyinga hariya mu Rugari. Bose turashobora twigana imuyinga.
Bose ugaca ubipfurize iki no munsi?
Ndabipfurize yuko abo bandaya nyine bakora akazi bakarenga bazoranirwa kuko ubu mbona ubuzima si heza cyane.
Noniga
zibafashe ubwabo ni n'abagiye gutangura ishuri uyu mwaka
akazina kabisa na mu bihe byagira naho rangina
gato kandi tukubarize ngaho Lilongwe ubacabura kagushirira uhari nk'impunzi canke uhari nk'umurundi none aho ibanze havuga ikigasofoni ushaka ko ndakwita sofoni canke king havugwa make
na mahoro kabisa haratuje akabeho n'akazi bagakega
baraca hari kacana abanyabubanza canke
ukomeze kwihangana
nse bicabira gabanuka
byakiye bya
ni muri zone mu byuko bijya bikomeye neza na neza majya kwiranda
yego
nuko rero sofoni ugashaka kuno munsi
nta mashati bigisha mu cyabanze hari
yego no munsi cyaka gutashye n'ashaka kunayitse witwa Rukera ari muri Toralia
nari maze imanike
aporo niyongere
biragora menye
n'uwitwa Rora mu kinama
musohorize abandi bo ngaho kwiragirira
urakoze cyane gose Bernard Nzitunga ngaho Malawi Lilongwe ugire umunsi mwiza hamwe n'abarundi cyangwa abanyarwanda batwumva bari ngaho
abana biwanje n'umufasha wawe
ntabwo mugaho ari kintu bari nkeneye kumenya kibari abantu bari banatumatikanze
gukorana
mu mahiganwa y'ingira
ngo mushikirize gukora
ubunyakora ngaho
I'm going to go to the house. Acha gufata mukanya muhinga bw'ijumba urakoze Innocent urakoze cyane ndakuri yo ari ku murongo ngenda kuri yo mwiriwe
mwiriwe
ego muramaje henga ngenda kuri
ngahi bubanza
ibubanza akandi kazina ni gute ngenda kuri
je ni twangenda kuri yo sofone ariko bazi ku izina rya King benshi
kweri ki King rero akabe no kuri we duce dusozera ikiganiro cuno munsi makoze ncuti bakunze mariko muratwumviriza muherere ijya nino ikiganiro iwanyu mu ntara Diane nahaje naryo cyane kubana namwe tuzosubire rero ku munsi wa mbere Innocent Kimenyi na ingenieur bari muhinga bw'ivyuma twemi tuyifurije kuranigwa mu banyu no mu byanyu mugira amahoro n'Imana.
Icyo cyari kiganiro iwanyu mu ntara. Mu masegonda make cyane saa 12 mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha. Kuri mikomwe ari kumwe na Oriane Tangishaka ndabifurije umunsi mwiza mubane n'Imana murako.